Timoteo wa mbere kigabane cya gatandatu. Abaja bose bari mu buja n'ibiyumvire bashebuja ko bakwiye kubahwa rwose. Ubuzina ry'Imana no kwigisha ntibitukwa. Kandi abafise bashebuja bizera ntibagayijwe n'uko ari abavukanye, ariko barushirize kubakorera. Kuko abagirirwa icyo kimaze ari abizera n'abakundwa, uzokwigisha ibyo ubibahanure. Umuntu niyigisha ukundi ntiyemera amajambo mazima, ariyo majambo y'Umwami wacu Yesu Kristo n'inyigisho zihura no kubaha Imana. Azoba yikakishije atacazi, arwaye ibihari n'intambara z'amajambo ziva mu igono, gutongana, ibitutsi, umwikeko mubi n'ibihari bidashira by'abantu bononekaye ubwenge, bakuwe ku iby'ukuri, bibwira yuko kubaha Imana ari ukwironkera inyungu. Ariko kubaha Imana gufatanije no kubumbwa n'izo ufise kuvamo inyungu nyinshi koko, kuko atacu twazanye mu isi kandi atacu dushobora kwivanamo. Ariko iyo dufise ibyo turya n'ibyo twambara biba bitumanyije. Ariko bagomba kuba batunze bagwa mu nyosha no mu mutego no mu kwifuza kwinshi k'ubupfu gusindikaza, kudobeza abantu mu bibonano bikabarandura. Kuko gukunda amahera ari imizi y'ibibi byose, ayo bamwe bifuje bakazimira, bagatukwizera, bitobekeranisha imibabaro myinshi. Ariko wowe muntu w'Imana, wamuhunga ibyo, ariko ukurikira kugororoka, ukubaha Imana, ukwizera, urukundo, ukwihangana n'ubugwaneza. Wamurwana intambara nziza yo kwizera, ucakira ubugingo budashira, ubwo wahamagariwe, ukabwaturira ukwatura kwiza mu maso y'ibyabo na byinshi. Ndakubwiririza mu maso y'Imana ibeshaho byose, no mu za Kristo Yesu yashingishije ntawe kwatura kwiza imbere ya Ponio Pilato. Witondere icyagezwe ntugira agasembwa, ntube k'umugayo gushitsa aho guseruka k'Umwami wacu Yesu Kristo kuzokwerekanwa mu gihe cyako n'inyabushobozi yonyine. Ishemagizwa niyo Mwami w'abami uganza abaganza, niyo yonyine ifise ukudapfa iba mu muco utegerwa, ata muntu yigeze yibona, atawe ushobora kuyibona. Icyubahiro n'ubushobozi bidashira bibi byayo. Amina. Wihanize abatunzi bo mu by'iki gihe ntibibone canke kwishimira ubutunzi butari ubwo kwishimirwa, ariko bishimira Imana iduha byose bisesekaye ngo tubinezererwe. Kandi bakora icyiza, baba batunzi ku bikorwa byiza, baba abanyabuntu bakunda gutanga, bibikira ubutunzi buzoba itangururo ryiza mu gihe kizoza, kugira ngo bacakire ubugingo nyakuri. Ewe Timoteyi, wa muziga mico wabikijwe, utere ibitugu ibizira by'amagambo ahumanya no kurwana kw'ibyitwa ubwenge atari bwo, bwo bamwe bivuga ko babufise bakazimira, bagatukwizera. Ubuntu bubane namwe.